imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa Alois Bigirimana dushikiza makuru yo hijya no hino ku isi
mwaramutse Fidele turayahera mu yavugwa mu karere ka Afrika abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraro ku bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo abandi munani biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe urwagashinyaguro ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'icyo gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu ryavuze kandi ko bishwe nabo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuliyoni w'abagwanyi bashasha ariko kandi kavuga ko agomba ko hubanza hakaba ituze mu ntara ya Tigray Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara Ninyuma kandi ya umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi umunani abategetsi ba Tigray ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abiy ryo guhagarika intambara bavuga ko bazokwemera iryo hagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumba amajana bahanzwe n'inzara kubwa ONU abantu barenga ibihumba amajana ane baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigray abandi umuliyoni umwe n'ibihumba amajana umunani bakaba bari mu nzira
Washington ijwi rya Amerika
Meyavugwa hanze ya Afrika muri Leta Zunze za Amerika abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu bibomoke Igorofa yasidutse mu manuko bwa leta ya Florida ibi bica bishikana ku gitegiri cy'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero umukuru w'igisagara cya Miami Dade Daniela Levin Cava abandanya avuga ko agifise icyizere ko ashobora gutorwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye iyo nyubakwa yo kubamwo y'amazu 12 agerekeranye mu gisagara cya Surfside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze abasirikare ba Afghanistan barenga 1000 barahungiye mu gihugu kibanyi cya Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'abatalibani babandanye bagura akarere ku rubuga rw'intambara uko guhunga kwa basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomine atari make ibyatumye inteko za leta zitekegwa n'ubwoba Tajikistan yaciye yihutira gushyira abasirikare benshi ku rubibe nayo Burusiya gaciye buba burugaye iby'agateganyo konsira yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistan ku mvo z'umutekano muke Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistan ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram ibi byatumye inteko za Afghanistan zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika umugwi w'igihugu jejwe umutekano hagati mu gihugu cya Tajikistan kibanyi kwavuze ko abasirikare 137 ba Afghanistan bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mu ijoro leta ya Afghanistan yari yemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'icyo gihugu
urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru yo hijya no hino ku isi abaserukira Uburundi bashasha mu ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisagara cya New York no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha i Washington DC baratanguye amabanga yabo.
Twarashoboye kuronka kanya kuko za turaganira tugahana ikaze, barampaye ikaze, naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushyiramo no kumwakira.
Uyu ni ambasaderi mushasha w'u Burundi muri Amerika, Jean de Dieu Ndikumana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu Leta y'u Burundi ifise abategetsi bashasha bayiserukira batanguye amabanga yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano i Washington no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisagara cya New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na ambasaderi mushasha aserukira u Burundi i Washington DC, Jean de Dieu Ndikumana, ku vyerekeye bimwe mu vyo ategekanya kurangura hamwe n'ico yiteze ku Barundi baba muri Amerika. Ambasaderi Ndikumana atangura avuga ku mubonano yahaye Abarundi kw'igenekerezo rya kane ry'ukwezi kw'indwi, abifuriza isabukuru nziza y'imyaka 59 irangiye u Burundi buronse intahe y'ukwikukira.
Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana, murakoze cyane kufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika twongera tubaha ikaze hano i Washington.
Murakoze kuduha ikaze.
Hama tugiye ku bijyanye n'umunsi mukuru wahimbajwe muri indwi irangiye, Abarundi b'i Washington no mu karere kaho babakiriye bate?
Ego, murakoze kuri icyo kibazo. Twarahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira kw'igihugu cyacu cy'u Burundi, tukaba twahimbaza isabukuru rigira 59 u Burundi buronse intaye kwikukira. Hama twari twatumiye Abarundi baba ngaha i Washington ka n'ababa mu karere, baratwitavye rero, twarahimbawe kubabona baje ngo dufadikanye guhimbaza umunsi mukuru. Hama twarashoboye kuganira, twariginye umunsi mukuru hamwe, eka no kuri byari biryoshye cyane.
Hanyuma niho mugishika mu rubanza ko kuba go kwikukira nkuko mubivuze no kubakira nk'umutegetsi mushasha aserukira u Burundi, muba mwararonse akaryo ko kuganira nabo no kumva ico bagona muri make?
Ego, mu munsi mukuru twarashoboye kuganira na bamwe bamwe, eka bose bari bahari, twarashoboye kuronka kanya kukuza turaganira, tukavugana, tugahana ikaze, barampaye ikaze, naranezerewe cyane ukuntu bavuze bati kuri uwo munsi mukuru reka tuce dushyiramo no kumwakira. Hama je vyarampimbaye kuko nashitse nta minsi myinshi ndahamaze, nashitse itariki 10 y'ukwezi kwa gatandatu. Rero nkaba naciye na jewe nyene mbonegwaho mu kubona Abarundi benshi baba ngaha Washington DC, eka n'abandi baje bapfa mu yandi maleta, tukaba twashoboye kubonana kandi tukaba twashoboye kuza turaganira tuvugana imigambi. Narumvise yuko benshi bipfuza gushigikira gukorana n'ubuserukizi kugira ngo baze baramenya imigambi igezweho mu Burundi, hama nabo ntibasigara inyuma mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cyacu.
Yego, muri iryo terambere nyine ry'igihugu cy'u Burundi hari ubutumwa, hari message umukuru w'igihugu yoba afise muri iyi minsi ku Barundi baba hanze y'igihugu?
Ego cyane, nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye, kuva ashika ku butegetsi n'ukuri arafise umugambi urashe wo gukorana wo guhimiriza Abarundi baba hanze kugira ngo ubuhinga n'ubumenyi buhanitse baje kurahura mu bihugu biteye imbere bashobore kubukoresha mu guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere y'igihugu cyacu. Aho rero agasaba Abarundi baba hanze kugira ngo bakunde igihugu cyabo, bakivuge neza aho bari, eka kandi bibuke abene wabo bari Burundi kugira ngo babazanire imigambi igezweho mu guteza imbere ibisata byinshi by'igihugu.
Murakoze cyane gose Ambassadeur Jean de Dieu Ndikumana. turabashimiye twizera yuko mu minsi imbere nitwabajya kara muzokongera mu kitabira. Murakoze cyane.
Yego, nije ndabashimiye, murakoze cyane kandi tuzobitaho.
Tukivuga ku Burundi, amavuta y'amamesa arakenye mu gihugu, aho abonetse naho arazimvye bamwe mu baguzi. Abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze ku masoko atandukanye bavuga ko iri tiro ry'amamesa ryavuye ku 3,000 rija ku 5,000 vy'amarundi. Basaba ko leta yokora ibishoboka byose kugira ibiciro vy'ayo mamesa ntibibumurengera. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo, mwishikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ukwezi kurarangiye igiciro cy'amamesa cyaduze ku rugero, abihereza ico kiribwa bavuga ko ari murengera abandi muri kino gihe mu Burundi bikenye abundi naho bibone bikabo rengera ubwo muri nisha yabuze afite kongugwa ihimara yacima mu ntare bitotuga vya hamwe binyobwa hamwe ni rudi vya bura
kuvambaho kuvandandarije amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta nubwa mbere tubonye amavuta duze muri ico giciro kingano urazi imbere ibido nkiya Viking twayirangura 50,000, 45,000 urabona uko igeze mu 82 ka 5 litre mbere twarakagurisha 10,000 birenze ntibyarenga 12 ariko ubu bigeze ku 17 igikinji kimo kijamwa amacupa 2 litre imwe ni nusu twagurisha 3,000 ubigeze mu 5,000 ahubwo turumiwe
abako
igeze ni uko 82 nabisenki karembere twagurisha twaraka 10,000 ngacu byarenga 12 ariko igeze ku 17 10 kimigiki mwa macuma kija 2 arimwe ni 3 nusu
kabwa mbere twaragura 5,600 turasomira 8 turasomira 9 none ubu ni 15,500 ako ni bivuto kabibiri none duheze dukora iki twemera dupfe n'inzara none turapfa gusuma
tusaba yuko leta itutunganiriza irabi bibindu ingene bimeze amavuta ntava hanze amamesa na mavuta yengegwa ngaha mu Burundi kabuke amavuta duzi bei gushikiyo hose
aho dusaba yuko ibintu bo biza batibikaza biradufasa tugasubira ku ibegi twahora tuzana ibihumbi 10 dusuma
naho kigazi kiko kirakwiragiza mu zindi ntara hariho imirimo itaratangura kwama kuvuga hariho rero abadandaza baza kuyagura aha amavuta menshi aboneka mu za Rumonge za Makamba ndetse no mu za Bubanza hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro nk'ihinguriro Life wanzarwa beza mongera makamba tesamba abo bantu muzariho hahingo amuri jana ya kisambere ayo amwe na ari karoko amabundera nayo akavuta ndakora aja kuya ibimwo bibindi mu mava na vuta ni vyi travuye aha ni muga yo sabinguriro no urumva dufate nk'amavuta ugiye kuyakoramwo ya mavuta y'abasirimu amwe twita makuki benshi bakunda kwitana makoto urumva yashaja muri bwa budandarizo bw'abakire urumva ntagaruka muri twa tubutike duto duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura kuva mu mavuta navyo ni vyinshi aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro urumva ate nk'amago avuta umwo yakora avuta y'amabimu basiri tamaku mutuki kwitana abakunda kuto urumva ko haja umva yashya muri bandari udabakizo urumva ntakire muri twa garuka tike duto tubuto hamwe ba mama ba nyokuru ba nyokuru baza kugura kuva mu mava navyo
sanga mu bizi yuko haciye gihe ivyimbo ugambumba rugo byarahagaritse gushobora guhanze igihugu kugira dukingire umwimbo wacu rero iyi ni ingingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abene gihugu bamwe bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka hanyuma rero iyi ngingo iraheza irafatwa kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko iby'ibugambumba rugo bishogwa hanze ababikora ni ukuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko kwibutsa yaje kwifatira yako gihugu
yabo
togo yabene gihugu bavuga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
U Rwanda n'u Burundi byujuje imyaka 59 bimaze byigenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi ari kwa kane w'indwi irangiye mu Burundi uwo munsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu mu Rwanda uwo munsi ntiwahimbajwe ku itariki ya mbere ahubwo ku munsi w'Imana itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi u Rwanda rwibutse ku nshuro ya 27 umunsi witwa uwo kwibohoza no munsi ingabo z'umugwi w'abagwanyi ba FPL Inkotanyi zigaruriye umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 94 inyuma y'urugamba rwazishamiranya n'ingabo za leta yariho icyo gihe kwibuka uwo munsi bifatanywa no kwibuka umunsi w'ubwigenge kubijanye no kwibuka uwo munsi nyanizina nta birori byabaye kubera ingingo zo kwirindikiza cha COVID-19 ahubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahumurije abanyagihugu ko guhasha COVID-19 navyo biri mu mugambi w'urugamba rwo kwibohora ku ruhande rwabo bamwe mu banyagihugu baremeza ko uwo munsi utagenze neza nk'uko vyagenda mu yindi myaka kuri mikro ya Eric Bagiribusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda abanyagihugu bavuze uko bavyumva
urebye n'uburyo muri iki gihe bimeze kwibohora nibyo ariko bitewe n'igihe turimo ntabona rwose rurakinga babiri uko nabikubwira urareba ukuntu tungana twese twaje kureba akazi kandi niko n'abayobozi nk'uba abapolisi hano uko baje natwe tuhita twirukanka sibyo nta nubwo ubundi na gitifu waha nta nubwo abanashaka yuko twanagumana aha ngaha bavuga ngo tujye turebera mu yandi mashasi ariko mu by'ukuri kwibohora nibyo ariko nyine bitewe n'uko tumeze wibohora ari uko uvuga ati ufite ububasha bwo kuba wanarishye sibyo igihe nikigera nyine tuzaza dusangira ibyishimo nk'abandi ariko ubu ngubu nk'aho nta muneza bitewe na COVID-19 turimo
kwibohora rero k'uyu mwaka biragoye cyane kwibohora ubundi mbere twaribohoraga twisanzura ukajya uvuga ibyo wagezeho kumva ko ariko ikintu nta kintu twagezeho muri uyu mwaka rwose covid yatubereye inuza aha ni ku ndege niho dushakira amaramuko ubu tuba tuhagaze dusa nk'abiyibye badusanze gushya ngo tuvuga ati mugende muvaha umukiriya wadushatse nyine ngo atubone ajye kutuha akazi ntikaba kakibonetse ubona ugutaha tukajya kuryama ntabwo byoroshye mbese biragoye bakwiye kutureka nako tugashyiramo ubwenge tugahana intera ariko tugashakisha tukabona uko tubaho kuko ntabwo twatera imbere tujyamye mu rugo ntabwo byashoboka
nyine twabifasha gutyo tubyumva kuri radiyo nyine ko umunsi wabaye wo kwibohora ariko nkatwe dukurikije ko turi muri covid ntabwo twigeze twishyiramo ibintu by'imyidagaduro ibintu byo kwishima ngo tunezerwe nyine ngo twibohoye ngo turi kuri iriya tariki ngo kubera ko iriya tariki nyine turi kuyiba nyine twabyumvishe gutyo nk'ibintu byabaye nyine twibuka nyine ko ari itariki nyine zo kwa karindwi ari umunsi wo kwibohora ariko ntabwo twege byigeze bidufataho ngo mbese twumve ko hari ikintu cyabaye twabifashe nk'ibisanzwe twizira mu kazi turakora nk'uko bisanzwe turitahira
nagira icyo nabivugaho ku munsi w'ejo ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi kwibuka ko ari umunsi wo kwibohora cya mbere ni ukwibuka umunsi w'ingabo z'igihugu ubutwari zagize kuri iriya tariki noneho rero nkongera nkibuka ko kwibohora ari imirimo umuntu ashobora gukora yamuteza imbere COVID-19 yo yasize ibibazo birebire ubukungu bwagenze nabi ntabwo bwagenze neza nk'ubu nkatwe twirwa hano ducuruza kubona amafaranga ni ibintu bigoye gutunga imiryango yacu ni ibintu biba bitatworoheye ariko duke duke tubona tudusaranganya muko twatubonye kubona amafaranga ari ikintu kitoroshye kwibohora byagenze neza kuko iyo igihugu gifite umutekano icyo ni icyambere n'ibindi byose biza buhoro buhoro akabigendamo gake gake
kwibohora bose amafaranga urabeze nawe yarabuse urumva kugira mukadufasha rero natwe mukaturwana urabona corona yarakomeye umuntu aza guhagarara hano ku ndege akabura akazi agataha kandi na nyiri ibyono nawe abategereje amafaranga kumugira mukadufasha rwose
kubohora nyine ubundi byasanze byajehuriye n'ibiza bya covid 19 bituma abantu nyine batisanzura neza nk'uko byari bikwiye bikorwa birangira naho n'iseta dutuye dukoreraho hari igihe usanga basa bakayitwirukanaho kandi bitashoboka kujya kureba umuntu mwibi cyorezo bya covid 19 mu rugo ngo abashe kumubaza akazi ataje kugusanga ku iseta byagakozwe nyine tugahana intera tugakara abantu ubundi tugakomeza akazi nk'uko bisanzwe tukibohora tuniteza imbere dukora twiteza imbere
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
nayo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Abakenyezi baba mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania barahimbawe mu mitima inyuma y'aha mashira hamwe abaronkeje ibikoresho ni mu gihe hari hakikiringo c'umwaka urenga atacu baronswa ni nkuru ya mugenzi wacu James Joven mu ikambi ya Nduta
Kuri uyu wa Mungu ishira hamwe gita ku mpunzi Danish Refugee Council ryaraye rironkeje abakenyezi ibikoresho bitandukanye harimo imyambaro izo mpunzi zirashima iyo ngingo kubera bari bamaze iminsi itari mike bari mu bihe bikomeye bamwe mu bahaye ikiganiro iri gya Amerika abatubwira ibyo baronkeje
nasanze no kuri kubyerekeye ifashanyo baduhaye amakanga amacupa abiri kotegisi n'amasabunane nukuri turashima nta reka gushima novuga nti barakoze guko abakenyezi baratwiyumvise yeko no kuri baraduha imyambaro y'iwacu ibyo turabishima kweri barakoze
ndashimiye kweri yoshira hamwe yimviriye yatwimviriye ko kuduha gakanga yabashimiye cyane ariko nubundi biyumvira kutwongera kande gaka niko kwanka gutora ko baduhaye kuko ngaha turagowe naho tugenda gukora urabo mu nkambi nyene tugiye inyuma y'inkambi baradufata sa turashimye kweri mutwiyumvira ko muduha
Naho biri uko si bose bashikirwa n'imfashanyo zitangwa n'amashyirahamwe mu nkambi kenshi baronka imfashanyo usanga ari bice 40% bigatuma benshi bidoga yuko imfashanyo zitabashikira
ari imfashanyo batanga tudashobora kuronka atse kupfashika ngasi ndaronka imbogisi isafuri ariko abandi bararose none jewe ndi uwo mu nkambi cyangwa ndonde mu nkambi imbogisi isafuri sindigeze ndonka ariko abandi bararose nkimwe ibraje ngira ngo ncindo andasigaye ndumwe
izo mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta naho zaraye zironkeje ibikoresho ariko zifite icyo zisaba amashyirahamwe kugira ubuzima bube bwiza kurusha uko byahora
bishoboka ntitugaye ibyo baduha turashima mugabo aha mu nkambi naho ntacyo dukora amasoko barubugaye ntavye kudandaza nacyo nyene n'ukuri baraturabira batushyiriye ko n'utuvuta twisiga abakenyezi turagirwa n'utuvuta two kwisiga ndetse n'abagabo bacu nabo nyene cyanke nyene abahungu bugwaruka misore nyene nabo nyene babiyumvire ko babahe imyambaro yabo bakeneye amba bara mapantaro cyangwa amashati nabo nyene babiyumvire ko babahe muzaba mukoze
Ego twoshima gose UN mu gihe yobana idufasha nkuko nkubo ho turahimbawe cyane turabona ko mengi ibintu byatangira kumera neza ko batanguza baratanga utuntu nkuko ku bakenyezi ngira ngo nibindi tubyitege mu minsi birashoboka arisabiye abakenyezi bacu kuko nako ntaturatezurirwa mu gihe habonekanye imfashanyo nkizo
ariko ikindi kintu n'ukuri twasaba yuko botwongereza ko nuko bari nuko barekuye ko akadobo akadobo n'ukuri nako nyene bari ko kagumizaho guko egome harimo abajya afisa abana bahawe nandi mashira hamwe bararose nk'itembo byishye yego kubyo bashobye gutanga kweri twarashimye mugabo tugacha tunegura ukuntu abana nabo badusumbije kandi atango bafise ari bamuce sanga bajya kubidandaza mu gihe bari kubiha twebwe twubatse dufise ingo tukabikoresha mu ngo
amashira hamwe agenewe gufasha impunzi bisabwa yuko atanga ibikoresho bya nkenerwa kabiri buri mwaka ariko hari ubwo harenga umwaka wose atacu nk'impunzi bigatuma ubuzima bubi cyane cyane kuri banaho nikora kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire James Jovin. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababa mu Minembwe muri teritwari ya Fizi bifuza ko abasirikare bagize uruhara mu kwica abagore bane n'umusore umwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka w'2021 bahanwa vy'akarorero. Ivyo abo banyagihugu babitangarije mu giterane cyo gusoza ikiriyo c'abantu babo bishwe barashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo banyagihugu bo mu Minembwe.
Tugize iminsi kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu turi mu gikorwa cha manifestation ariko uyu munsi twari turi ku munsi wo kurangiza ikiriyo c'ababyeyi badusize twari dufatikanyije muri urwo rugamba rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro bakaraswa n'ingabo za FARDC. Uyu munsi niwo wari umunsi wo gusibuka ikiriyo cabo twatangiye kuwa gatanu akwa gatandatu rero uyu munsi ku cumweru twa twasoje ikiriyo ariko nanone ibikorwa byacu bikomeje kugeza igihe guverinoma ya Kongo cyangwa n'amahanga azamenye ikibazo aba mama bo muri yo plateau ya Minembwe bafite.
Intego yo gukora giterane cy'uyu munsi kwari ukwibuka bene data bahuye n'intambara z'abagizi ba nabi ariyo leta mu magambo magufi. Twizeraga ko leta ariyo iducunze ari ishinzwe umutekano w'abaturage ariko bisa n'ibintu bituguyeho igihe batwiciye abantu bangana gutya ni ku bwinshi abo twibutse uyu munsi baragera ku bantu batandatu bahuye n'icyo kibazo. Twifuza ko nanone aba bantu bakoreye bakoze bino bintu bahamwe byemewe n'amategeko kugira ngo babe intangarugero ku bandi kandi gise n'ikintu cyerekanye no ku bandi kugira ngo nejo bundi ibi bintu ntibikongere kubaho.
Iteka twebwe societe civile duhora dusaba ko abantu barenganurwa kimwe n'andi moko abanyamurenge nabo bafite uburenganzira bwo kurenganurwa. Amategeko rero arengera abantu agomba gukorana hano mu Minembwe. Abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi cyangwa mu bugizi bwa nabo ubwo aribwo bwose leta ifite inshingano zo kubakurikira no kubafata no kubahana bikurikije n'amategeko. Niyo mpamvu dusaba ko leta yashyiramo imbaraga mu guhana no guca umuco wo kudahana muri kano karere.
Icyo tubivugaho ni uko amahanga yaturenganura yamenya akarengane abanyamurenge bafite mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twicwa icwa rwozo turahohoterwa turanyagwa dukorerwa ama violence nta butwitayeho nta leta dufite idufasha nta kivugira nta batamenye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Tukaba dusaba amahanga kugira ngo yemplike mu kibazo c'abanyamurenge vana bwangu kugira ngo badukemurire ibibazo bya genocide turimo gukorerwa n'ingabo za FARDC.
Twifuza ngo mugire ico mwatugwaniriraho kugira ngo aba bantu habakore ibi bintu bahanwe abantu bashigwe mu manza batsindwe kuko bakoze ikintu kitari cyiza mutuvugire mu bihugu bigari n'ahandi hantu hose kugira ngo umunyamurenge yibugwe akore ibibabite ziwe akomeze uburenganzira bwiwe ariko dukeneye cyane cyane kuko aba bantu bakomeza gushakishwa bagahanwa byimazeye kuko n'abandi bari inyuma n'abandi basoda n'abandi n'iyindi leta iha izara yindiriho ireke kuzongera kandi gukora kwangiza umunyamurenge cyangwa se kwangiza uburenganzira bw'ikirema muntu cyo umunyamurenge yawe mama yawe umusore ngo musange mu isantire ayanje kumubwira na
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya garukiye mwakoze kugumana natwe mugira umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.